bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ikaze mwese nshuti bakunze mu biganiro tubafitiye muri kano kanya.
Giye kubironera muri iki gihe ibingorongoro birasaba umwanya muremure uratsunguruka amabanki yose bakakubwira yuko ataba ingorongoro bafise giye nko kuri Interbank bakubwira ngo genda muri BRB wagenda muri BRB nabo bakakurungika ngo genda muri Interbank.
Iyo ni umwe mu banyagihugu bakora akazi ko kuvunja amafaranga mu gisagara cha Bujumbura mu Burundi avuga ingene bajuragirika igihe bariko bararondera ibiceri kugira ngo baronke ingene basubiza ababasaba amafaranga biciye mu modoka yo kunguruza abantu. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato murabihagufi ya radio yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko perezida mushasha wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yagendeye kuri wa gatatu igihugu cha Congo mu itangazo ryashizwe ahabona nyuma y'umubonano yagiranye na perezida Joseph Kabila wa Congo. Bavuze yuko abategetsi babiri bagarutse ku gukomeza imigenderanire hagati ya Zimbabwe na Congo. Perezida Mnangagwa yasavye kandi mugenzi we Joseph Kabila kuzorohereza muryango wa SADC mu matora yimirije muri Congo kugira ngo uyo muryango uzoshobore kuyakurikiranira hagufi. Matora kabategekanije mu kwezi kwa 12 uno mwaka wa 2018. Abatari bake bakomeje gusaba Kabila kudasubira kwitoza kuneza ya Congo muri ayo matora yo mu 2018 nubwo ataco arabivuga ko Ekleziya Katolika yaragize ico ivuga kuri aya matora yimirije. Yarasavye biciye mu manyagihugu bayo yuko mu bakirisu batandukanye yuko Joseph Kabila atokwitoza ku munsi wa Mungu barakoze imyerekano aho abashika kuri babiri bahitanywe na masasu ya mijaguwe na polisi igihe ari kwigerageza kuburizamwo iyo myerekano. Abakozi batandatu bakora amashyirahamwe afasha abanyagihugu barimo gukorera UNICEF barishwe ku munsi w'Imana mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica nk'uko bishikirizwa n'igisata cya ONU muri ico gihugu. MINUSCA yaneguye urupfu rw'umukozi wa UNICEF hamwe n'abandi batanu bakorera amashyirahamwe afasha abanyagihugu hafi y'igisagara cya Makunda ni mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu kandi yongera ihoza imiryango yabuze gushika ku mugoroba ku munsi wa kabiri. Abakoze ubwo bwicanye ntibari bwamenyekane. Makunda ni igisagara akiri mu buraruko bushira uburengero bwa Centrafrica ahabera intambara kuva mu mpera z'umwaka wa 2017. Igisata cishamwe mpuzamakungu ONU muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo murumva ko dusubiyeyo. MONUSCO catangaje kuri uno wa gatatu ko kikirondera umusirikare wabo yamuka muri Tanzania amaze amezi arenga abiri atazwi irengero nyuma y'igitero cabereye ku kambi ya MONUSCO iri mu gisagara ca Simuliki ni mu buseruko bw'ico gihugu. Ivyo vyashikirijwe na Kamanda Adil Eseril avugira igisirikare ca MONUSCO mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uno wa gatatu. MONUSCO savye uwo wese yoba afise amakuru yotuma uwo musirikare asubira kuboneka canke yoba azi aho ari kuyo bimenyesha. Kwigenekerezo rya ndu y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2017 igitero cyo ku ikambi ya ONU isemuliki mu ntara ya Kivu y'uburaruko cahitanye abasirikare 15 abandi barenga 40 barakomereka cyane. Ni igitero ca mbere cahitanye abasirikare ba ONU benshi mu myaka 24 ihetse. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu muca kuruga rwa internet yacu ariyo @ radio yacu @vowa.com na kuruga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze umuryango umunyororo murantunge wo guherayo n'indisha kababaro nivyo vyaciriwe abasirikare babiri bagirizwa kwica indongozi umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri zone Mutoyi turi muri commune Bugenda na ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi menyesha makuru ijwi rya Amerika Fidel d'Antoine Sabimana igitega yakurikiranye ivyugo rubanza gwaheze ejo ku munsi wa gatatu mu masaha yiteye imbere
Uravye abategetsi bo mu rwego rw'ubutungane bavuye muri sentare nayinyuzwa na Parike Generale ya Repubulika Bujumbura ukaraba barongoye ubuzi butandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu ntara ya Gitega vyaraboneka kugo rubanza baruhaye uburemere budasanzwe abapolisi n'abasirikare baranyurangana hijya no hino ingoro y'imanza ya sentare nkuru y'igihugu yegamiye intara ya Gitega biboneka ko bari barukanuye kugira ngo umutekano ugume wubahirijwe n'urubanza rwatanguye kuburanishwa igihe cy'isaha 8 Ruza gusomwa isa moya yegera gato sambiri z'umugoroba abagirizwa bose uko ari batatu abasirikare babiri ajidanda bahagamiye Janvier na kapurale chef w'imbabazi Jonas hamwe n'umusivire umwe umupfasoni Sabina Chaonankwa bari barengutse umushigiriza manza yagirije abasirikare babiri kwa barateguye bakongera bagashira mu ngiro igandagwa rya Ngenzi Evariste yahorana umukuru w'umugambwe muri zone ya Mutoyi komine Bugenda n'intara ya Gitega akaba no mu rwego rw'imbonerakure kapurale chef w'imbabazi Jonas mukwiregura yavuze ko akagwa k'imbonerakure kari kumwe n'umuhisi Ngenzi Evariste kamufashe miri kuva saa mbiri gushika saa indwi kamubwira ko akazi ka gisirikare bagashoboye yabandanije yisigura ko arekuye yaciye agenda kubwira shefu wiwe ajidanda bahagamiye Janvier ko yari yafashwe miri n'akagwi k'abagumya banga ba CNDD-FDD ajidanda bahagamiye Janvier yemeye ko yaciye ajana n'uvuga ko yari yafashwe miri baja kuraba ukagwi kugira ngo bamenye ivyako abo basirikare bose bavuze ko bateye intambwe gato bava ku kirindiro baciye bakigwa n'amasasu nabo barasubiza ariko bakavuga ko atamuntu bari batumbereye kwica kuko kwabaye kwivuna nivyireguro bitanze sentare na gato aho mukuru w'intaya yavuze ko adatahura igituma inyuma y'iryo rasana baciye bitahira kujyama ukirindiro nibamenyeshe ababakuriye n'abajeje intwaro ko batewe n'akagwi gafite ibigwanisho umwe muri batanu bunganira bagirizwa yabwiye sentare kumushigiriza manza yakoze amatoza atuzuye kuko aterekanye uruhara rw'umwe muri abo basirikare mu rupfu rwa Ngenzi Evariste kuri ico kibazo sentare yavuze ko batogiteba ko ko abasirikare bose uko ari babiri bose biyemereye ko barashe impari nyinshi zagiye kuboneka ku mupfasoni Sabina Chaonankwa yagirizwa kuba yoba yarafashije abo basirikare mu gushira mu ngiro umugambi wo kugandagura Ngenzi Evariste umushigiriza manza yifashije amasura yiwe yavuze ko uwo mukenyezi yahorahiga ko azokwihurira na zimwe mu ndongozi zo muri zone Mutoyi nivyagirije vyahakanywe n'uwagirizwa kuko yavuze ko n'umunsi biba yari yiriwe mu mirima yiwe mu ntara ya Karusi yanasavye umushikiriza manza kwerekana namwe yoba yaravuganye n'abo basirikare ku telefone uwo mupfasoni akavuga ko ata nimero y'umwe muri abo basirikare yo batunze mu telefone yiwe ivyo vyasabwe n'uwo mupfasoni nta nyishu umushikiriza manza yatanze kuko yagumye yagirizwa na bamwe mu babanyi biwe bemeza ko afitaniye imigenderanire n'abasirikare iyo migenderanire yahakanywe n'abasirikare bagirizwa unganira Sabina Chaonankwa yabajije sentare nimba kugiranira imigenderanire n'abasirikare ari icaha ariko aho naho nyene nta nyishu yatanzwe inyuma y'impari nyinshi sentare yaciye isaba impande ziburana gusozera imburana umushigiriza manza yasabiye abo bashengeje bose uko ari batatu umunyoro w'impaga wo guherayo uruhande rw'ababuze basavye indishi y'akababaro y'imiliyoni 150 mu gihe abagirizwa bose basavye kwezwa urubanza rwaciye ruja mu mwiherero wamaze hafi iminota 50 sentare yaciza gusoma ubwo yaciye aho yaciriye abasirikare babiri ndabagamiye Janvier na w'imbabazi Jonas umunyoro wo guherayo n'indishi y'akabaro y'imiliyoni 5 umwumwe n'umunyoro w'imyaka 25 w'agatsindikizo mbwiyo ndishi y'akababaro itotangwa Sabina Chaonankwa yagiriwe n'icaha cyo korohereza abo basirikare mu kwica Ngenzi Evariste acacigwa umunyoro w'impagabe w'imyaka 20 n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 5 ku muryango w'abuzi abaciriwe urubanza bafite iminsi indwi yo kunguruza urubanza urwego rw'ubutungane rukurikira igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Fidel Antoine Nsabimana ubwo urubanza rero rukaba rwaciwe ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri mukanya isase akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha bijya bi biranuka nuka parivyo
eka nibihu
ngo nibihu akanira vyisomeye
ndakubwiye kwa tarivyo
nivyo
sivyo
nivyo
eka sivyo
ehe dupingi utangiki
mupinga umvirize ijwi rya Amerika irabeshutse igihuha ikabaha inkuru y'imvaho.
Turaze gusubira handi hato mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, ariko tubanze dukwitize akajisho ku mbuga ngurukana bumenye tubifatiye makuru avugwa i Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi. Aho ku mbuga ngurukana bumenye haca nacana ko imyidogo ijanye n'ingorane zo kuronswa amafaranga y'ibiceri, aho rero hari gutana amajambo hagati y'abunguruza abantu bice mu bus hamwe n'abagendesha n'abiyunguru n'ababunguruza, kuko bavuga yuko bibate ingorane mu gihe ayo mafaranga ataboneka y'ibiceri ngo bayasubizwe. Bamwe baribaza bati mbega none ingorane ziri hehe, n'igihugu kidafise amadolari kugira ngo bashobore kuvunjisha, n'ubukene canke byifashe gute? Mu ibanki nkuru y'igihugu bavuga ati izo ngorane zose ntitwumvaho ziva ko twama twatanze ayo mafaranga. Umenyesha makuru wacu i Bujumbura Diane Ndonse yaducukumburiye avugana n'izo mpande zose.
Haraheze ukwezi igiciro cy'amafaranga yo kuyunguruza n'amamodokari mu ntara zo hagati mu gihugu cyo kimwe no mu gisagara cya Bujumbura kidugijwe. Mu gisagara cavuye ku mafaranga $350 kija ku mafaranga $380. Kenshi na kenshi amafaranga yitwa ko ari mato mato, abantu bagendana agizwe n'ibiceri bya 50 hamwe n'inoti z'ijana. Ivyo bigatuma uwurishe amafaranga $400 umwunguruje bimugora kuronka ibiceri canke inoti ya 20 kugira ngo amusubize. Ariko icyo giciro cyo kwiyunguruza kikiduzwa, urongo ibanki nkuru y'igihugu BRB Ciza Jean yatangaje ko atakibazo cy'ibiceri kihari mu ibanki.
Nagomba kubahumuriza yuko mu ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi mu bubiko bwayo ivyo biceri biriho kandi ku rugero rukwiye. Abakeneye kuronka ayo mahera boca mu mabanki yabo bagasaba ibyo biceri, kuko ibanki nkuru ya Repubulika y'u Burundi iraheze ikabihereza ayo mabanki. Ibiceri bihari hari ibiceri bya 10, hari ibiceri bya 5.
Muri rusange igihe ibiciro biduze, ingaru nihuta iboneka mu minsi ya mbere. Ariko kugeza ubu ukwezi kuraheze ibyo bishikirijwe. Abavunja amafaranga manini bakoresheje ibyo biceri bavuga ko nubu bitaborohera kuyaronka. Uyu numwe mu bavunja avuga ko bacumukura mu kubironka.
Giye kubirondera muri iki gihe ibingorongoro birasaba umwanya muremure, urazunguruka amabanki yose bakakubwira yuko ataba ingorongoro bafise. Giye nko kuri Interbank bakubwira ngo genda muri BRB, wagenda muri BRB nabo bakakurungika ngo genda muri Interbank, genda muri BCB, genda muri Bankobu. Aho se tugiye kubitura tubwira yuko ibingorongoro bya 10 nabyo bafise.
Bamwe mu bafata amamodokari mu kwiyunguruza bavuga ko igihe badasubijwe bisa no kwibwa kandi bahombera amafaranga menshi.
Urumva mu bisanzwe umuntu abazi igiciro cyangwa umuntu ategerezwa kuriha amakamisha $100, umuntu abifata nk'uko yabasahuye.
Uharuye ku bantu bose twari kumwe dufate bus ijamo abantu 18 ugaca ugwiza nayo 20 ucusanga n'ukuri hariya amahera menshi batwiba.
Biragoye kubona ayo mafaranga 20 natwe tuba tuyakeneye, kuko uko ugira yegeranye ufate 20 ya kwiza hari igihe usanga wakwijeye ayo $380 bigatuma ushobora kuriha iyindi bisi. Ariko iyo bataye ugusubije nacyo cyagira gahunduka nyinshi.
Abarihisha amafaranga muri aya mamodokari yunguruza abantu, abo benshi bita abakonvoyer mu gisagara cya Bujumbura, basaba ko ibanki nkuru y'igihugu nyabuna yogwiza ibiceri by'amafaranga kugira ngo bashobore kuronka ingaru.
Mu bisanzwe dusaba leta igire uburyo bwose buboneka kugira ngo amahera ayo venfra aboneke, kubera tureke imihari n'abakiriya kubera tugira ko amahera ariyo, ariko tuge tuyaronde tukayabura. Niyo ngorane tuge dufise no kuvuga ko bogira ingufu yose bazane ayo mafaranga 22 kugira ngo turonge ayo tugarura abakiriya. Tuge ndushaka ayo baduhebera cyangwa ko tuhebera abakiriya, tuge dushaka yuko aboneka aguwae katresa umwe venfra iyo. Benshi bahora bagwana, ariko rero tuge kuba turi abantu bakuze ndushaka kuwe kugwanira kubera ayo venfra uturaba rero kundusha uyitwara.
Tumenyeshe ko irikena ry'amafaranga mato mato ritibonekeza muri abunguruza abantu gusa. Ku mbuga ngurukana bumenyi harabanditse bavuga ko ubwo bukene bw'amafaranga mato mato bwo bafitaniye isano n'ikena ry'igitoro rikunze kwibonekeza mu gihugu hamwe n'ikena ry'imiti. Ivyo bahisiguro ko vyo babiva ku ngorane z'ubutunzi muri rusangi ziri mu gihugu. Ijwi rya Amerika ikaba ryarondeye abahinga mu by'ubutunzi kugira ngo bagire icyo babivuze ko ariko rirabakena. Ariko kandi hari n'abandi benshi bagize icyo bavuga kuri iri kena ry'ibiceri byo gusubiza mu mamodokari yunguruza abantu mu gisagara. Duhere kuri uyu avuga ati rekareka aba convoyeur babigira n'impaka uyu nawe ati amafaranga 200 asa nuko atacyo yoba maze kuwiyunguruza mugabo kuyanduza amugirira kamaro kanini cyane hari n'uyu yanditse avuga ati oya mu mabusi ariko barakwiye kubaha amategeko bakamenya ko igiciro cyo kuyunguruza ari amafaranga 580 atari 400 ahandi ho nuguca kubiri n'amategeko dusome n'uyu yanditse avuga ati jewe sigaye nanka bakonvoyer muri iyi minsi itegeko ni kuri 380 ariko urishe 350 ntibayakira ngo mpakurisha 400 kandi agaca yanka kugusubiza 200 nukuri basigaye arabasuma izuba riva no bahanura gukurikiza amategeko tubandanye n'uyavuga ati mwabakonvoyeri ni mwikebuke tugarukirize kuri uyavuga ati leta nibiraba ibitunganye neza ahandiho ibifisemo uruhara kugira ngo twibigwe muri aya mabus ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda bamwe mu bagabo mu Kirundo batandukanye n'imiryango yabo iyoboka inyigisho za beze byangenda kuma na bavuga ko agateka k'abana babo kariko karacinyizwa turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire muri Afrika yepfo ahico gihugu cateye intambwe ya mbere iganisha kwiyemezwa rya politike yo guha leta ubasha bwo gutwara amatongo y'abantu atamuzibukiro urinzi uratangwa uwo mugambi washizweho n'umugambi uri ku butegetsi se ugamije gukuraho busumbasumbane muri ico gihugu abazungu bari baracinyije abirabure insiguro yumenyesha makuru w'ijugi ya Amerika muri Afrika Anita Powell murayumva mu ijwi rya Eloge Wirikaneza
Abashinga amategeko bemeje kuri uyu wa kabiri ingingo yo kwiga no gusuzuma ingene bwizo nshingiro ryo hinyanyurwa rikemerera leta kwihagira amatongo y'abantu iyo ntambwe isinziguri idasanzwe muri ico gihugu inkewa z'abazungu arizo ziganze amatongo yimbuka cyane Ariko abashiki iyo nteguro yibwirizwa batanga icyizere ko atangaruka mbizozana uyu Julius Malema umunye politike ari mu hagaze ku mahame ya politike avuga ko ashinze imbere neza abanyagihugu kurusha ikindi kintu cyose extreme gauche mu gifaransa
no one is going to lose his or her house no one is going to lose his or her flat no one is going to lose his or her
agira ati nta mugore cyangwa umugabo azotakaza inzu yiwe nta uzotwarwa igorofa yiwe nta numwe azotakaza ihinguriro cyangwa uruganda icyo tuvuga gusa nuko bataziganzira ububasha bw'amatongo 100% Imvugo ikuraho ubwoba bw'abibaza ko Afrika y'Epfo irowe ku nzira imwe na Zimbabwe aho kwihagira amatongo y'abazungu mu ntango y'imyaka 2000 byatumye ubutunzi bw'icyo gihugu buzama haba n'igihuhuse muri politiki umugambo uri ku butegetsi bwa ANC wacigikiye iyo ngingo mugabo ushiramo icyumviro ko kwirukana abantu mu matongo bidashobora kugira ingaruka mbi ku mwimbo uva mu matongo manini manini ku butunzi na politiki y'igihugu n'ibindi Ariko hari umuhinga avuga ko ibisa no gusamara hakirengagizwa ikibazo gikomeye cyane umugukomeye cyane ushiriki inyagwa ry'amatongo witwa The Black First Land First Movement wari yameje integuro yibwirizwa uvuga ko umugambwa y'insuri kugira amayeri yo kwikundwa kaza kubanyagihugu muri iki gihe himirije amatora Afrika y'Epfo izotunganya amatora y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego mu mwaka uza Urunani rw'abademokrati batavuga rumwe n'ubutegetsi ntirwemeje iyo ngingo rwongera rwidogera gukwega amaguru kwa ANC mu vyerekeye kugabanganya amatongo ku bantu kuvija ku butegetsi inyuma y'intwaro yakajyanisha imijyango mu 1994 icegera cy'umushinganganje w'iterambere no gutunganya amatongo Ken Robertson atangura ijambo ryiwe mu rurimi rw'isizuru
People were dispossessed of their land and their dignity by the discriminatory laws of the past.
Abantu bariko barababazwa. Abantu banyazwa amatongo n'iteka ryabo mu mategeka kumira muri kahise. Akahise kumuruho kadashobora kwibagirwa. Umuhamagaro wa ANC wo gukura abantu mu matongo atanshumbusha n'umuzibukiro no gushaka kwibagiza abantu gukwega amaguru kwayo mu itangwa ry'amatongo afise akamaro no kuyasubiza beneyo. Ikibuze nkuko bisigurwa n'umuhinga Ibrahim Fakir ni bintu kanuni byo guhagararako nta bitigirinyeze na vyinge na matongo agabanganijwe muri Afrika y'Epfo bihari nubwo icyigwa cyatunganijwe na leta mu minsi heze cerekanye ku cya gatatu cy'amatongo mu gihugu cyose afiswe n'abantu gite cyabo ihinyanyurwa ry'ingingo yari yose mu bwizo nshingiro ritegerezwa kwemezwa n'ibice 75% by'abashinga amategeko Ibyo bisigura ko abashinga amategeko n'abakenguza amategeko 300% bategerezwa kwemeza impinduka zibazasabwe
Eloje wirika neza urakoze cyane gose nkuko rero nari navyemeye dusubire muri Burundi turi mu ntara ya Ngozi aho bamwe mu bagabo mu ntara Kirundo aho bamwe mu bagabo bo muri iyo ntara batandukanye n'imiryango yabo yoboka inyigisho z'umwigemeze byangenda kumana bavuga ko agateka k'abana babo kari kukaracinyizwa basigura ko abana babo bariko baratakaza uburenganzira bwabo iyo bahungiye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kubera ukwemera kwa banyina umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru ndende.
Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu imiryango itari mike yarahunze mu ntara ya Kirundo. Ku ruhande rumwe harahunga abagize umuryango bose, ku rundi ruhande hagahunga bamwe abandi bagasigara. Imiryango vyagaragaye ko yatanye cyane muri urwo ruhungo yabaye iyirimwo abemera inyigisho z'uwitwaze byangenda ku mana. Bivanye n'uko batemera bose inyigisho z'uwo mukenyezi, hari abagize umuryango bahunga abandi bagasigara. Abagabo babiri batandukanye n'ababo muri ubwo buryo bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bavuga ko bafise agahinda kenshi inyuma y'imyaka irenga ibiri bibana mu nzu yabonyene. Intuntu bafise bayitegwa n'umwitwarariko w'abana babo.
Ikibazo dufise ahanini nuko twatandukanye n'imiryango, imiryango ikaba yagiye ikurikira abo bakwazere biya nyene. Ariko ikibazo nyamukuru dufise badutwaye abana, abana bari mu makambi y'impunzi, abana ntibariko bariga bicaye mu mahema, abana ntibariko baravuzwa urwaye arapfa, abana ntibariko barafungura, abana bari victime kw'abavyeyi babo.
Imiryango yacu arasambutse, hariho vyinshi vyononekaye. Ariko ikibazo nyamukuru dufise n'agahinda k'abo bana ariko baricwa n'imbeho, baricwa n'inzara, urumva no mu myumvire yabo yabo babatwaye babase babanyina, ntibacandagwa, ntibivuza, mbese naho baba bashobora kwivuza ubwo buryo ntabwo bafise.
Baragerageza gushika iyo imiryango yabo yahungiye mu gihugu cya Kongo Iharanira Demokarasi. Uyu mugabo yarahashitse ariko avuga ko ataco yakuyeyo atari umuruho w'umutima n'umubiri.
Nashaka kugenda njane na mugenzi wanje nawe agiye kuraba umudamu wiwe nawe yamutwaye abana, no kuri kwa Mungu n'agahinda kababaje cyane. N'agahinda kababaje aho hantu hatoya cyane rwose, nko mu kigo cy'umuntu haba imiryango abantu bashika hafi ibihumbi bibiri baba mu gace gatoya barabandana nta kwidegembya kubera hasi yarabahevye bacunzwe na MONUSCO hagati. Wewe naho uri umubyeyi wabo witwa kutari muri bo, nta burenganzira ufite kugira ngo ushe kubona n'abawe. Je nkanje nenze mvayo ntabonanye n'umwana n'umwe, kandi nzi ko ariho bari abana barabanyimye.
Narahashitse
nta n'agahinda kadasanzwe kubona ngiye nafashe ilometero majana n'amajana, naraye mu nzira inshuro nyinshi kugira nje kureba abana banje mugabo ndinda mvayo babanyegeje babanyimye.
Uwashitseyo n'uwutashitseyo bafise amakenga ko n'abana babo boba batagikwiye
muri Kongo bari. Ahuko tuvyumva nta buzima buhari, biba barahamba byo turabizi.
Abavyeyi bashake bagumeyo nta kibazo, kubera n'abantu bakuze barifatira ingingo ariko kamema abana baze basubire mu buzima busanzwe babeho. Agafuni kuko amakarima karabahamba kagabanuke kubera amakuru adushikira yuko bamwe ariko barahamba. N'ubu n'abana abavyeyi babo batwaye ntuzi ko bakiri bose, kubera umuvyeyi nakubwiza ukuri ukuntu ubuzima bw'abana ukuntu bumeze niyo mubaje nta kwishura.
Abayoboke b'inyigisho zaze byangenda ku mana batanguye guhungira mu Rwanda. Abo bubakanye bavuga ko vyahora biborohera kubaraba bagakurikirana n'amashuri y'abana babo.
Yego, mu Rwanda wo nta kibazo kirekire cyari gihari kubera n'abana bariga. Ntangwane ndende gusetse ko tari twasipare n'imiryango yacu, akubona intangwane ndende cyane yari ihari. Ingwane igiye kuhabera aho babatuye abana bakabakura amashuri uko bariga, bakabatwara mu makambi y'impunzi, kandi ahantu nahabi cyane rwose, ahantu hama intambara.
Nababenga benshi bapanga amazu tukabasumira tukabaja kubaraba. Ngaba rero harageze igihe twumva yuko bamwe bahinduka mu byiyumviro gushika naho batubwira yuko basa urugendo bazokora. Twebwe ntitwari tuzi iyo bikoraja, kiretse byinshi twumva kubera basi bari basanze bemera Zebia. Niho inkuru zadushikira ko Zebia yoba ari Kongo.
Aba bemeye kuganira n'Ijwi rya Amerika bavuga ko abagore babo babahishije ibyo kujya muri Kongo Iharanira Demokarasi.
Kongo hoho bana nabiduhishije hari amatelefoni maze iminsi atanavuga, ugatelefoni ukumva irugaye ko twaragenda i Rwanda bari na hafi y'umupaka tukaja kubaraba. Twarabonye yuko atari muri ayo mazu twari dupanze, kandi twanariha niho twaja turagira turabaza amakuru batubwiye bati burya ba bantu banyu bageze i Kongo. Harahera igihe rata na telefoni ataki mugabo haheze iminsi ariyo batangaye kutwandikira ama nzeya ubutumwa kuri ku matelefone bakatubwira bati burya twe twarambutse amazi tugeze i Kongo. Naho bari Kamanyola ntibatubwira ko bari Kamanyola, batubwira ko bari ahandi hantu kure gose.
Abenshi banagiye harimo n'abakimu bagenzi babo baheruka gukuramo abaye mu by'imirwano bicamo bake, ariko ntibyabujije yuko iyo miryango itwara abo bana aho hantu muri twahita ko ari muri zone rouge.
Basaba abegwa bose n'agateka k'abana kubakurikiranira agati ya kibibondo vyabo.
Twifuza yuko kumburira igihugu cyo Burundi turimo n'igihugu bahungiye mu cha Kongo n'amashyamba mpuza makongo izo za UNICEF za HCR n'andi mashyirahamwe asanzwe arwanya agateka k'abana za FNADEB n'abandi ko badufasha kugira ngo abana babahoke baze basubire mu buzima busanzwe. Umwana wuje kwiga, umwana ukamubuza kwivuza, umwana ukamubuza gufungura, muri make uburi umwicanyi kuri we. Umuntu wese ugica ashoboye adufashe no kuri kwa muga abana bave mu yaminwe.
Twebwe rero twavuga tuti mbega ko ibyo biba leta y'u Burundi ibona leta ya Kongo mu gice cy'igihugu bahungiyemo hari amashyirahamwe ajeva agateka k'abana nuvuga nka UNICEF cyangwa mbese na HCR ibyo impunzi asembye Sudan irimo turavuga ati mbega abantu nibo dufasha bagakura mu minwe z'abo bantu batifuriza neza abana bakabaduha natwe ababyeyi twabagirira ibisumba ibyo ariko baragirira.
Mu nkuru izokurikira tuzobaronderera abashoboka batakwa n'aba bagabo kugira bagire intererano babaha. Tubibutse ko mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze abayoboke ba Zebia ngenda kumana baba 40 bishwe, abarenga 130 barakomereka baguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cya Kongo ahitwa ikamanyura mu ntara ya Kivu y'umanuko mu buseruko bwa Kongo iheranira demokarasi ahari abaharurwa mu 3000. Mu ntango z'umwaka w'2013 abayoboke ba Zebia bagera ku ndwi baraguye mu mishamirano yabahuje n'igipolisi cy'u Burundi ku mutumba wa Businde muri komine ya Gahombo y'intara ya Kayanza. Icyo gihe igipolisi kikaba cyariko kirababuza kubandanya basengera mu kibanza cha Businde cugawe na leta. Mu kugara icyo kibanza leta yisunze aho ishengero Gatolika baturukamwo ryari rihagaze ku mabonekerwa ya Bikira Maria nyina wa Yezu Kristu yavugwa n'abasengera muri icyo kibanza. Diyoseze Gatolika ya Ngozi ikaba yari yashinze ko abayoboke bo barahagaritse gusengera muri icyo kibanza mu kurindira ko amatohoza akogwa ku mabonekerwa yahavugwa. Abayoboke baze biyangenda ku mana ntibigeze bemera guhagarika gusengera ibusinde, bakaba bagumye basubizwa inyuma n'igipolisi agatari gake. Mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco mukurindira rero yuko uzobandanya iyo nkuru twemereye ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara mu gice cha kabiri curukurikirane rw'inkuru z'abasengera kwa Zebia. Tuzobandaniriza muri Kongo neza na neza Kamanyura aho hari abanshi mu Barundi bahahungiye bemera umwigeme Zebia. Tuzobabwira rero uko babanye n'abakongomani. Abanshi inyuma y'ubwo bwicanyi bwakorewe bagenzi babo bahisemwo kwikumira. Monisco ishamwe rya ONU muri Kongo ryaragerageje kumvikanisha impande zose biciye mu biganiro kugira ngo abo Barundi bemere basubire babane neza n'abakongomani bari babakiriye, ariko abenshi bariko baravyinubira. Muraguma mubabi hafi ya maradio yanyu ejo mu kiganiro iwanyu mu ntara kugira ngo muzoshobore gukurikirana ivyino nkuru mukanya tuko dusa nk'abasozera.
Shelby Drive, look alive, look alive. Came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them dog, we gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, that didn't like we tied. I been gone since late July, that didn't like I died. They won't be expecting when Capo go to slide. Cause I told them that we put that behind us, but I lied. Ay, ay, look who I'm around.
Nukurero nchuti bakunzi ni ngahaduce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze mwe mwariko muratwumviriza imbere kuhana gahindukira. Ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere. Muri vyo harimo ikiganiro muri sanga uno munsi mugenzi wacu Fidel Niyongabo akaza kugaruka kwivyerekeye ishamwe ryamenyesha makuru bahunze. Muraza kuba hagufi ya maradio yanyu gice saha 10 gushika gice saha 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Gice saha 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi. Gice saha 1 n'igice naho aza kubara amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Kuri mikro muri studio ya 18 mari kumwe na Jewe Diane Nahazwe yakoze ibikori nka Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashikije ahiwanyu. Twe uko turi batatu tuti mururanikwe.
play so he feelin' it. Pull up broad day with the canine shivering. Drop a like a littering. We at the door like we the delivering. He not a plug, he middleman. That round like cinnamon. I got the round like Sugar Ray Robinson. Shot to the chest, how you gasping for I'm on. Spray him.
I don't feel you badly. You can make me want to go.